mbere yuko ndakwishura icyo kibazo nagomba kumenyesha ko imyiteguro yo kuza muri ino nama yatugoye cyane kubera ibihe turimo by'igikiza cya korona cyateye isi yose babanje kutugora cyane kugira ngo dushobore kwinjira muri kino gihugu ariko bamwe bamwe twarashoboye gushika n'abandi baracyari mu nzira baza mvuga rero turi ko turaja mu mibonano abaserukiye ibihugu byabo by'afurika kugira ngo turabe icyo twogira dushikirize natwe kugira ngo barabe ingene bo twitaho natwe abanyafurika nk'uko mu bisanzwe murabona utwo duhanzwe n'ihindagurika ry'ibihe gusumbya abo bo mu bihugu biteye imbere kandi atari twebwe ahanini dutuma turumbika iyo myuka ikaduga mu kirere hanyuma rero zigatuma ibihe bihindagurika turiko turabonana rero mu migwi kugira ngo nihagera inama ya bose tuze turonge icyo dushikiriza natwe uruhara rwa Afurika.
None mu Burundi ihindagurika ry'ibihe ryifashe rite?
Ubundi ihindagurika ry'ibihe sinzi agasozi kitari umuri turamaze kubona ingaruka mbi nyinshi yatugeye kuri iryo hindagurika ry'ibihe na cyane cyane imvura igwaye ari nyinshi imvura yisegenya igaheza igatera imyuzure amabarabara agasitagurika inzu zigatwarwa reka mbere abantu bamwe bamwe bakandikirira abandi bagata ingo zabo.
None ni izihe ngamba mufata kugira ngo iryo hindagurika ry'ibihe rigabanuke n'izo ngaruka nyirizina zigabanuke?
Ingamba dufata ni ingamba zihuriranye n'izo ibindi bihugu bindi biriko birafata na cyane cyane ko duhuriye mu mugwi umwe wo kurwaniriza hamwe iryo hindagurika ry'ibihe. Mu gihugu cyacu ingamba zafashwe ni nyinshi hariho guhangana n'iryo hindagurika ry'ibihe no kuraba ngene umuntu yobana n'iryo hindagurika ry'ibihe. Ni ukuvuga twebwe twarafashe urugamba rw'uko tugira duhurikiye mu mugambi w'igihugu ujyanye no gukingira isi na cyane cyane mu gutera ibiti mu Burundi bwose aho bitari hanyuma twarafashe ingamba yo guca imikobeko igihugu cyose cy'u Burundi hanyuma ibindi ni byinshi turiko turakora turetse ibyo mbije kubabarira hariho n'iminsi yahariwe gukingira ibidukikije mu Burundi cyane cyane umunsi ugira kane. Iyo ni yo migambi nyamukuru leta yafashe kugira ngo dushobore guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ryaba risa n'iryabaye akaminga bahanga.
Augustin Ngenzi urabona umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe igendereza ry'ibihe no kumenyesha indara mu Burundi, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.